nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabaramukije n'icuti mwese mukurikira radio Inzamba agateka kawe nongera ndabahikaze muri cyasango cy'amakuru mu Kirundi twabateguriye kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya mbere Nyakanga n'umwaka w'2023 ayo twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abakozi 9 bo mu gisata c'ubutungane harimo n'abacamanza mu ntara za Gitega Karuzi bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva ku munsi wa 4. Amakuru ava muri iryo bohero akavuga ko izo mfungwa zifitanye isano n'amatohoza ajanye n'ibiturire. Leta y'u Burundi ngo yararengeje urugero mu kugena amafaranga itegekanya kuzokoresha mu mwaka w'2023 ushuri w'2024 bivugwa n'abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza aho babonamwo umukenyuro wo gusahura inkurikizi nazo zikazoba ku munyagihugu kuko ayo mafaranga yose azova mu makori n'amatagisi. Abahinga mu by'ubutunzi nabo bakabona ko iyo nteguro atantumbero yo guteza imbere igihugu ifise ahubwo ifise izindi ntumbero zitavuzwe kuko itisunze ibihe igihugu kirimo. Amakuru twateguriye saya gusa mukanya nido nido musangwe kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Abantu 15 ni bamenyekanye ko bagandaguwe, 11 nabo barahagaritswe hadakurikijwe amategeko, abandi 2 nabo baranyurujwe hamwe n'abandi 10 basinzikarijwe ubuzima. Ibyo tubisanga mu cegeranyo c'ukwezi kwa myandagaro twaraye dusozere casoho kuri wa 5 n'ishirahamwe Rukristo rije rihugwanya isinzikazwa ubuzima rya kiremwa muntu akati Burundi. Ugaruka gw'imbonera kure ruravugwa kugira uruhara muri abantu bagandaguwe. Anita Gateretse numuhuza w'ikorwa muri iryo shirahamwe avuga ko akati Burundi itangazwa cyane n'imvugo iherutse gushikizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku munsi wahariwe ubwo gwaruka gw'imbonera kure ahashigikiye ibikorwa vy'izo mbonera kure kandi nazo zidasiba gukora mabi n'ubwicanyi butagira izina tumutege yompi.
Muri abo 15 bagandaguwe harimwo ibiziga indwi vyatowe, 3 bagandaguwe harimwo uruhara rw'imbonerakure, 2 batamenyekanye uburyo bishwemwo, n'abandi 2 bishwe habonetse uruhara rw'igipolisi, n'uwundi umwe yagandaguwe n'abegereye uwahora n'umushikiranganji w'uburimyi Deogide Rurema. Muri abo bantu bose 15 bagandaguwe akatwumva yashoboye kumenya ko amadosiye yuguruwe mu butungane canke yakurikiwe n'igipolisi ari 4 gusa. Ivyo bikaba ari bimwe biza bishimangira yuko ivyaha bikorwa ntibihanwe kandi bavyamenyekanye kuko haba izo mbonera kure zibikora izuba riva ntizikurikiranwe, bigaheza bikaza bisasira indava ukudahana bikabinatuma ibi vyaha vyisubiriza. Haba no kuvyaha guhagarika abantu bidaciye mu mategeko no guhohotera, turasubira tukabona yuko uruhara rudasanzwe rw'ugwaruka rw'imbonerakure aho cyane cyane bahohotera abantu muri mwe by'ugukizura kuko bashyizwe mu nzego zimwe bite inyabune, aho tubona mu icyoro bafata abantu bakabakubita bakabagandagura hama ntibaheze babihanigwe mu gihe igihugu gifise inzego z'umutekano zihari kugira ngo zikore akazi kazo zavyize kandi zibihembekwa. Akatwundere yasaba yuko ivyaha bikogwa vyogigwa kw'amatohoza bigahanwa kugira ngo abafise uruhara bahanwe hisunzwe amategeko. Turasaba kandi yuko urugwaruka rw'imbonera kure rwokugwa mu bikogwa janye n'umutekano kuko ntavyo bigiye kandi biraboneka ko kenshi bahohotera abanyagihugu. Urugwaruka rw'imbonera kure rukaba rushigikiwe n'abategetsi nk'uko duherutse kubibona ku munsi wagenewe kugwaruka mu birori vyakozwe i Makamba itariki 26 Nyandagara aho umukuru w'igihugu wenyine Evariste Ndayishimiye yavuze yuko ugwaruka gwimbonera ko rufise uruhara rukomeye mu kubungabunga umutekano akuhirirwa n'umukuru w'umugambwe aho yavuze ko ugwaruka gwimbonera ko ari umuco ariko tukibutsa abarundi nabo bategetse yuko amategeko atarekurira ugwaruka kuvyerekeye kuja mu bikorwa by'umutekano kandi bitebe bitebuke amabi akogwa n'ugwaruka azoteba hanwe n'amasentare abifitiye uburenganzira canke umunsi ubutungane bw'igihugu bwiyambitse umutamana.
Amakuru twateguye tuyabandanize mu gisata c'ubutungane hariya mu karere k'Ubweru n'Ubuyogoma. Abakozi 9 bo mu gisata c'ubutungane mu ntara za Gitega na Karuzi barapfungiye mu ibohero rya Gitega kuva ku munsi wa 4 igenekezo rya 31 ukwezi k'8 uno mwaka. Abakozi barimo abacamanza ariko gushika ubu ico bapfungiwe nyezina ntikiramenyekana. Amakuru ava muri iryo bohero akavuga ko iryo fungwa ryo bafitaniye isano n'amatohoza ajaye no kurya ibiturire. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Abo bakozi uko ari 9 bafashwe kuri wa 4 bajanwa gufungirwa mu ibohero rikuru ry'intara ya Gitega bagizwe n'abacamanza indwi, babiri bo muri sentare nkuru ikukira intara ya Karusi, babiri bakora muri parike ya Gitega, abandi babiri muri sentare isubiramo imanza ya Gitega hamwe n'umucamanza akukira sentare nkuru ya Gitega. Hambavu y'abacamanza harimo umukozi muto wa parike ya Gitega hamwe n'umukozi wo mu gisata kijejwe ubutungane mu ibohero rikuru rya Gitega. Icatumye nyezina bafatwa bagafungwa ntikirashobora kumenyekana, ariko amasoko yacu y'Igitega amenyesha ko iryo fungwa ry'abo bantu ryo bari fitaniye isano n'amatohoza afatiye kwiribwa ry'igiturire. Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba titwashoboye kuronka umushikiriza manza mukuru wa parike ya Gitega kugira ngo atange umuco kuri iryo hagarikwa.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye tumira mate duro tubandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba.
Amakuru twateguriye kuri Radio Inzamba gateka kawe arabandanya mu gisata c'ubutunzi. Amafaranga leta yategekanije kuzokoresha mu mwaka w'2023 ushira mu mwaka w'2024 n'umurengera. Ivyo bivugwa n'abanyagihugu mu ntara ya Kayanza bavuga ko abanyagihugu aribo izo nkurikizi zizogira ko narijya ayo mafaranga yose azova mu makori n'amatagisi. Leta imaze kuduza amakori n'amatagisi ngo n'umudandaza nawe azotaduza ibiciro. Ivyo navyo bikaza bisongera isibe ku bukene butagira izina abanyagihugu basanzwe barimo. Teke inkuru tuyibaze Edi Claude Nini nahazwe.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bavuga ko umuntu yiweje integuro y'amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'2023 shiru w'2024 ivyo ivuga n'ivyo ikora ari gihushane. Aha ni mu gihe bavuga ko bashaka guteza imbere ubutunzi bw'igihugu kikava mu bihugu bikenye kikaja mu bihugu biteye imbere. Ariko imvugo ikaba itajana n'ingiro, ahubwo amafaranga menshi bayatekanijwe kwazokoreshwa ahanini bigaragara ko azohava aherera mu mifuko y'abategetsi nk'uko umwe muri abo banyagihugu abivuga.
Uraga mahera batoye bazokora indege mu rero mukuru w'igihugu. Niyo ndege mukuru w'igihugu itabica n'ikimesi musiga cekana yuko bari ngahugira bibe. Ubyo bw'igihugu atanga kandi karorero mu myaka yahera baratamuje umugambi wa Sharwa Zero ugitangira bavuga yuko uko imyaka izotera iyongera, ariko uburyo bakoresha mu miduga ya leta buzotera bugabanya. Ariko muravye amahera presidansi izokoresha uno mwaka hariyongereye ko imiliyoni 100 mu kwezi bavuga ko bakoresha imiliyoni 100, ariko uno mwaka bavuga ko bazokoresha imiliyoni 800. Mbega by'ukuri uko ni kwakunda guteza imbere igihugu. Izo rero bisigura yuko bakeneye kujya abanyagihugu babicaye kandi bagasesheshara umuti kurazi nyine ibintu byaduze. Aya mahera yose bayakura mu benegihugu nta kindi, bakabakinyiza inzara ikabandanya itwica.
Ikindi giteye amakenga abanyagihugu ngo n'amafaranga akoreshwa mu bisata bitandukanye abarenga kure ayaba yarinjijwe bagatanga akarorero ku makomine amwamwe yo mu gihugu usanga akoresha amafaranga y'umurengera ataho abahuriye nayo abayinjije mu kigega.
Amakomine nayo ateye ikigongwe n'ubwoba ingene bashobora kuba binjije ubusa ari 61 0 bigire 61 miliyari. Ni ukuvuga ubusa ni 61 mugabo bakoresheje basohoye amamiliyaridi 87 n'ibiceri bibiri, none ngaho baba bakoze iki? Ariko bakama babongera amafaranga ayo makomine mbega ayo mafaranga barunda ko abayinjije cyangwa barayasanga hariya bakayarirayo bakayakoresha mu bintu bya politiki byabo. ibishobora byumvikana barafata ngo mengo ni hariya nyuma y'intoki ngo nta mwashikayo nta mwahabona ngo gashe bibaza ngo umuntu abibona ikomeye nyabihanga yinjiza ubusa n'ibice 19 mugabe ikaba yakoresheje amamiliyaride 9 n'ibice 54 birababara birateye ubwoba nihera abakomine amaroseta na n'imiliyaride 4 yakoresheje imiliyaride 5 n'ibice 3 nibafatiye akarorero kwema kuko iyo komine yagiteka abo bandi none bariko bakora iki komine burata iri gikora iki kugira ngo ishobore kwinjiza ubusa n'ibice 88 yakoresheje imiliyaride 13 n'ibice 8
abanyagihugu wabona nyabona ko leta yari ikwiye gushira imbere inyungu z'abanyagihugu mu gutegekanya amafaranga izokoresha narijya igice kinini cy'ayo mafaranga ava muri abo banyagihugu basanzwe bafise n'amikoro make cyane
Edi Claude nini nahazwe arakenuye itunganywa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2023 ushira umwaka w'2024 risa nuko ritisunze ibihe igihugu kirimwo ivyo binegurwa n'umuhinga mu vy'ubutunzi Andre Nikwigize aho atangura kwerekana ibimenyetso bitari bike byerekana ko ubwo butunzi buzingamye cyane ahereye ku kungena ibiciro biduga ku munsi ubukene bw'abanyagihugu agatangazwa n'uko ibisata byofashije kubyiterambere igisununure bishoboka ko mbere no kwibagirwa byibagiwe Andre Nikwigize
ingingo y'amafaranga azokoreshwa ishitse mu gihe mu Burundi iduga ry'ibiciro rirenga ibice 40% mu gihe itajya agaciro k'ifaranga rigeze ku bice 100% mu gihe ibiciro by'ibiribwa n'ibindi byankenerwa biduga ku munsi mu gihe ubukene ntangere usinzikaje abarundi barenga ibice 80% inzara ikabizura inzara mu gihugu cyose mu gihe urwaruka rutagira akazi mu gihe ubutunzi bugeze ku gipimo giteye agahinda mu gihe ruswa yatsindara mu Burundi eka n'ibindi bibi byinshi bizingamitse ubutunzi bw'u Burundi umuntu rero akibaza ati none muri ibi bihe ubutunzi bw'u Burundi bumeze nabi bumeze gutya leta yararonse amafaranga yo kongereza kugira ishobore kuduza amafaranga ategekanije uwo mwaka ivyo mbega birashoboka kiretse nimba leta yarubuye amafaranga adasanzwe ibyo byose biri mu gifungo ku bwacu kubera Burundi ari igihugu gikenye cyane kandi abanyagihugu bashonje twizera yuko uburimyi n'ubworozi arico gisata kizoshimikirwako kugira abantu baronke ibyo bafungura bikwiye umusesekara ufashe guteza imbere amahinguriro uwundi ushoge mu mahanga haboneka amafaranga y'agaciro haba namba co gisata c'uburimyi n'ubworozi caronkejwe ibice 8% gusa ku mafaranga yose yategekanijwe ahubwo twabonye bisata by'umutekano mu gihugu hagati no kwivuna abansi ari byo byashizwe imbere amafaranga ashigwa mu gisata cyo kwivuna abansi angana n'ibice 3% by'umwimbu w'igihugu ari byo PIB mu rurimi rw'igifaransa umuntu agaca yibaza ati mbega Burundi bwa buri mu ntambara bugwana nane
ikindi uwo muhinga avuga no kujyo tunganywa ry'amafaranga azokoreshwa na leta ritegekanya amakori uwo muhinga akavuga ko amakori ari umurengera ufatiye kuri ubwo bukene nyine bw'abanyagihugu Andre Nikwigize akabona ko iyo ntego ratanu mbere yo guteza imbere igihugu ifise ahubwo ifise izindi ntumbero dusubire tumwumvirize
muri aya mafaranga nyine yategekanijwe gukoreshwa mu mwaka w'2023 ushire 2024 leta yateguye ko ibice birenga 50% by'ayo mafaranga bizova mu mataxi n'amakori azova mu idandazwa yaba iby'ibifungurwa yaba iby'igitoro isukari eka n'amataxi n'amakori azotangwa n'abikorera utwabo bakeye basigaye babikorera mu Burundi n'ayandi makori n'amataxi leta iheruka gushiraho ariko icyo leta yibagira ni uko aya mataxi n'amakori mu Burundi yabaye murengera ku bipimo dufise ni uko aya mataxi n'amakori angana n'ibice 17% by'ubutunzi bw'igihugu n'amafaranga menshi cyane 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 uravye ubukene bw'abarundi aya ni mafaranga azova mu mfashanyo n'amadeni Burundi buzokura haba mu ngurane mu mabanke yo mu gihugu azoha leta haba mu mabanke yo hanze yaba ingurane zizova mu mashirahamwe mpuzamakungu ivyo vyose bikaba bizokongereza amadeni leta ifite igahungabanya n'ubutunzi mu gihugu kurusha uko bimeze kose mu kurangiza nihweje ukugena ayo mafaranga azokoreshwa mu mwaka wa 2023 ushira 2024 yatunganijwe ndabona ko intumbero atari yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu cyane gutegura kazoza keza ku Burundi n'abarundi kwa ahubwo bifise izindi ntumbero
Nikuru y'umwihezo wa Andre nikwigeze duce dusozera ko amakuru twabateguriye kuri no wa gatanu reka nshimire mwese mwari muyateza abiri nshimire bagenzi banje bafashije kwiyegeranya Bonfisi Niyongere nariko ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa muri byose mu byanyu no mu banyu na gahwana